mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe kuri no wa mbere hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara acuno munsi. Zimwe mu ngingo nkuru zikigize harimo imvura y'isegenya mu gihugu cy'u Rwanda yaraye ihitanye 10 ikomeretsa babiri.
Cyambere nk'uko twabitangaje ubushize n'ukwitwararika kabiri abantu batuye mu manegeka bakwimuka kabisa, waye imvura iracyari nyinshi niyo yagwanye yakora ku butaka umaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika.
Uyu akaba ari Mugunga Mathieu, umuyobozi w'agategekanyo mu ishami rishinzwe iteganya gihe mu gihugu cy'u Rwanda, yemeza yuko iyo mvura yarayiguye ishobora kubandanya igwa kagira inama abanyagihugu uko bokwigenza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko polisi ya Malawi itangaza ko kuno wa mbere iza kugara amabarabara agana kuri sentare ntayinyuzwa ku murwa mukuru Lilongwe, aho ziteze ko abacamanza bashikiriza urubanza kubitwaye bahakana ivyavuye mu matora yo mu mwaka uheze. Ayo matora tuributsa yuko yongeye perezida Peter Mutharika manda igira kabiri. Imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi bwa Malawi yasavye ko ivyavuye muri ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu bifutwa, ni nayo mvugo yari ifise kuva ayo matora kiba. Bitwaye bavuga ko mu rwego rw'igihugu jeje amatora wahaye insinzi Mutharika mu matora yabayemo ubusuma n'utunenge tutagira uko tungana. Ishami ry'ibihugu vya Afrika vyishinze iterambere ryasohoye itangazo no munsi risaba abanyemarawi kuguma batekanye inyuma y'iyo ngingo ya sentare. Muri Amerika naho abasenateri b'umugambwe w'abarepublikane bahora banugwanugwa ko bashobora kwifatanya n'abademokrate mu mburano ku vyagirizwa perezida wa Amerika Donald Trump. Avuze ko ivyo yakoze ryari ikosa, ariko bemeza ko atari icaco tuma akurwa ku butegetsi. Trump yamye avuga ko gusaba perezida wa Ukraine Zelensky gutohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe atari ikosa na gatonya. Mu gihe abarepublikane muri Sena biganje ku ntebe 53 kuri 47 z'abademokrate, umurepublikane Trump afise icizere ko azokwezwa ku vyaha bibiri vyo gukoresha umwanya wiwe w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kumukeba wiwe muri politiki hamwe no kubangamira ibikorwa vy'abashingamateka. Abakenguzi n'abanteka bose uko ari jana, umwe wese arahabwa akanya kuri no wa mbere n'ejo kwa kabiri ko kuvuga gato kuco biyumvira kukungene bazotora kukwezwa canke kwegekwa ivyaha kuri perezida Donald Trump. Umunsi wa nyuma wo gutora bamweza canke bamusha ko ivyo vyaha bibiri yagirizwa bizoba ku munsi wa gatatu ku muhingamo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu karere ka Barabu wemeje ko ari wo uri nyuma y'iraswa ry'abasirikare batatu ba Amerika ryabaye mu kwezi kwa 12 ku kambi ya Pensacola ni muri leta ya Florida ha muri leta z'umwe za Amerika. Uwo muhari wavyemanze jo kwa Mungu bicije ku rugaru rw'igisata cawo kijejwe iperereza. Umusirikare wa Arabia Saudita ariwe Mohamed Al-Shamal yarashe yongera yica abasirikare batatu ba Amerika, yongera komeretsa abandi indwi aho bari mu ishure bariko babaha inyigisho za gisirikare. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ko ari mu Rwanda muri ko mutwumva ku FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba. Kugira mutwumve muri mu Burundi mucamuja ku 19:22 twi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, turabahaye ikaze.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania
ntara
na kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni canyu.
nongere ndabahi ikaze nshuti bakunzi bacu abantu 10 ni bamaze kumenyekana ko barayi bahitanywe n'imvura y'isegenya yakomerekeje babiri mu gihugu cy'u Rwanda. Abajeje by'ibirere bagabisha kwiyomvura izobandanya kugwa bagasaba abanyagihugu kugerageza kuvyitwaramo neza. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse itangaza ko imvura yarayiguye mu ijoro ryakeye yahitanye ubuzima bw'abantu 10 ikomeretsa abantu 2 mu bitabye Imana benshi nabo mu mujyi wa Kigali ahavuga urugo rw'umukecuru utuye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo. Umuvu wahitanye inzu yarimo abantu 7 kugeza ubu hakaba hamaze kuboneka imirambo 4 abandi 3 muri urwo rugo bakaba bataraboneka. Iyi mvura yatangiye kugwa ku mugoroba wo kuri iki cyumweru kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere gisaba abaturage gukomeza kwitwararika abatuye mu manegeka bakimuka kuko iyi mvura itararangira. Bwana Mugunga Matiye, umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe uteganyagihe, amaze kwibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Abantu bakomeze bitwararika ko twatwara ibivuze n'ubushize ko imvura izakomeza nyuma ikazahagarara gatoya kugeza ku matariki 10. Cya mbere nk'uko twabitangaje ubushize ni kwitwararika. Cya kabiri abantu batuye mu manegeka bakatwareba ukuntu twakwimuka kabisa. Kwa imvura iracyari nyinshi niyo yagwanye yakora ku butaka bumaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika.
Mbere mwari mwavuze aya matariki kugeza kuri 2 ubu se umuntu yitegure ko hari ikindi.
Ntabwo twavuga ko niyo yagwanye kurusha ntabwo yaruta yaguye ejo bundi ariko niyo yagwanye yakora yasana hasi amazi yuzuye ubutaka bwarasomye yateza ibibazo. So abantu ni kwitwararika imvura yariyo yose niyo yagwa 5 mm ni ikibazo.
Iyo arayiguye ni milimetero zingahe?
Mu mujyi ho milimetero 75.
Ubundi se imvura iri mu rugero imvura nziza ni milimetero zingahe?
Muri iki gihe imvura iri mu kigero ni 10 mm kugeza kuri 30. Ubu ngubu yabaye nyinshi umva yarengeje hafi 40 mm ku munsi. Ubu turateganya ko kugeza ku tariki 7 igabanutse, ku tariki 10 igabanukemo ifate nk'icyumweru ntayihari yongere izo tutatangire kugwa neza mu kwezi kwa gatatu cyagiye igihembwe cy'itumba gitangiye.
Ariko ibi bintu ibi bihe byari bisanzwe?
Ntago navuga ko ni ibihe byari bisanzwe ariko ni ibihe bigenda bigaruka nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 bitewe n'ibintu biba mu kirere.
Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse ivuga ko usibye abantu bamaze kumenyekana bishwe n'iyi mvura kugeza ubu bamaze kubarura inzu 14 zamaze gusenyuka zirimo 12 zo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kabuyi, urakenuye igitigiri cy'abamaze guhitanwa na virusi ya corona mu Bushinwa kigeze ku 361, abarenga 17,000 nabo bakaba bamaze kuyandura nk'uko amakuru yatangaje n'ico gihugu no musi kwa mbere abivuga. Hagataho imirimo y'abarundi ba muri ico gihugu isaniye hagaze yose kubera iyo virusi ya corona. Ikiruhuko c'abanyeshuri cari gitegekanije guhera guhera kwa 5 twari dusozere carongerejwe. Bizimana Ernest umwe mu barundi biga muri ico gihugu amaze kugira ijwi ry'Amerika ku Bushinwa bwakajije inguvu mu guhangana n'ico kibazo. Ni mu kiganiro twagiranye.
Tuguma mu mazu ntitwemerewe gusohoka nk'ikigo sanswe mbayemo c'ishure batwemerera gusohoka rimwe mu minsi 5 naho nyine umuntu akagenda yambaye mask ku munwa kugira ngo ntavure yandukirwa. Hanyuma ikindi turakorwa n'ibipimo by'ubushuhe ku munsi tubikorerwa 2 mu gatondo tubyutse n'inyuma ya 6 badupima yuko tuba twagize ubushuhe.
Abo baza kubapima n'abasanzwe bari ku mashure canke tubabwa ko no mu yindi mihana itandukanye hari abaganga barungikwa we bakaza bararaba ko vyifasha hapimwa bari ku mashure gusa no mu bigo bitandukanye vy'indaro.
Abaganga babikora hariho igipimo kiza carakwirakwijwe mu gihugu cyose na leta. Hanyuma rero kiyoshe gukoresha nyagipimo abapimo sari mu mashuri gusa ahahurira abantu benshi nko mu mabisi mbere yuko winjira mu bisi barabanza bakagupima ico gipimo mu mametro n'ahandi hantu hose nko mu byinjiro bw'amasoko manini manini ajya ari supermarché barabanza bakafata ibipimo si kuvuga ngo ni ku mashuri honyine gusa.
Hanyuma ivyo vy'ukurutonde rwanyu urumva ko uburuhuko bwagomba buhere ariko bavuze ati turabongereje kumwanya mukurindira yuko ico kibazo gikemuka. Ibindi bikorwa bindi bitandukanye birabandanya ukuri kwamye mu bisagara bitandukanye vy'Ubushinwa
bisa nkaho ibindi bikorwa bisa n'ibya pararanganye ntibiriko birabandanya nk'uko byahora. Iki gisagara sanze mbayemwo ubu usohotse hanze nta ruja n'uruja rw'abantu ruhari nibyo jewe haraheze nk'imisi irenga 5 haraheze inzwe ntava mu cumba sanze mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwa mu gumiduga ntabantu bahita nibyo bigaragaza yuko ibikorwa ngaha mu Bushinwa bisa n'ibyagize intambamyi ntibigi iri nkuko byari bimeze yewe nta hantu namwe ubona ngo ubone isoko ziruguruye cyangwa ingwiki ugerageje kubiraba niyo twese twabwira n'abandi barundi bari mu bindi bisagara je sanze mbaye mu bisagara kiri mu buraruka bushira ubuseruko bw'Ubushinwa ariko n'abandi bose tuvugana rwa yuko bugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga canke abashinwa batarafatwa n'iki kigacino ngwa
nta murundi nta munyarwanda ariko avugwa muri abo baba baramaze gufatwa
si n'umurundi cyangwa umunyarwanda gusa ariko ku mugabane wa Afrika nta muntu n'umwe turigera twumva uwo muri Afrika arafatirwa mu iki gihugu uretse rero mu barundi mu banyarwanda hoho nta numwe turigera twumva icyo kibazo
icyo gihugu cy'Ubushinwa biramenyerewe yuko ari abantu baza kuhakorera imirimo itandukanye na cyane cyane y'ubucuruzi babava mu Rwanda babava mu Burundi cyangwa abaza bava ku mugabane wa Afrika hari icyo ubona gitangwa mu makuru atandukanye cyo bakivuga yuko abantu bariko baragabanuka cyangwa iki baradoma kuri utoki kuco bakiriko kiraza nk'ingaruka mbi ku bucuruzi
ibyo byo ntawo bideha kuko Uburundi n'u Rwanda na cyane cyane mu Burundi aho usanzwe mvuka abarundi baza kurangura ino muri Chine ni benshi cyane na twebwe turi ino twakunda gufasha nk'abadandaza bato badasanzwe bashika nk'ino tukabaranguza ibintu rero nta myato kiriho ngo dusohoke hanze tugende kubafasha kurangura ibyo bintu ibyo Jimmy kana wica bigira ingaruka ku budandaji bw'ibihugu
hari ibihugu bitandukanye bimaze gukura abanyagihugu babyo ngaho mu Bushinwa hariho nka America hariho nk'u Japan n'ibindi userukize bw'Uburundi ngaho mu Bushinwa hari ico bubabwira kuri ico kintu kijanye no gukubatauka na canke izindi ngingo ziriko zirafatwa ku Barundi baba ngaho onye n'abandi
kuva iki kiza cy'ingwara gitangwa kuvuga ngaho mu Bushinwa ubuserukize bw'Uburundi ngaho dusanzwe tubaye nta kintu baratubwira ariko turacabirimbiye turacabyitse ku mbere gishobora kubaho ariko nibaza yuko n'igihe byabishitse ngo hatahukanwa abarundi canke abanyarwanda byo havura biza kubyerekera bagiye basanzwe babaye mu gisagara ca Wuhan kuko niho hantu ubona yuko ibitigiri byo kwandura biriko biravugira byiyongera cyane nayo mu basanzwe babaye mu bindi bisagara cyo turakurikiza amategeko duhabwa tukizira yuko mu minsi mitari ishobora kuzuba byaragize ariko kubyerekeye ubuserukizi bw'igihugu cacu nta butumwa turaronka turafise amagrupe dusanzwe duhuriye kemo n'abarundi niho tukunze turaremeshanya tuka kimwe twokwigenza mu kurindira ko mbure ko ubuserukizi bwacu hagira icyo gushikiriza
Bizimana Ernest twavugana uri ngaho Shenyange mu Bushinwa tugushimire kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane rwose
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi rya Amerika ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara ubu naho twerekeze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ahavugwa bamwe mu banyagihugu baza baturuka mu gihugu cy'u Burundi baza kwarondera imirimo yo kurima abanshi mu baza baganiye ico gihugu bazava muri commune Rugombo ikibibatera n'ubukene bw'amatongo avugwa mu ntara ya Cibitoke iri mu iyo commune ya Rugombo ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi ry'Amerika rifite
mura dutunga murumva yuko inkuru dusavye atari baduhaye mu buhinga bw'ivyuma turaza kugaruka muri ivyo vya Republika Demokarasiya Kongo ariko imbere yaho tumaze tugaruke kuri iyo nama mwumvise mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru amaze kutubwira ni inama y'abakuru b'ibihugu bigize muryango wa Afrika y'ubuseruko izokorana itariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri kuza byatangajwe n'igihugu cy'u Rwanda inacho kiyoboye umuryango wa EAC uno mwaka Pierre Claver niyo nkuru rero duga kwijambo.
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi ry'Amerika rifite ikopi. Iyo baruwa tuyikesha ambasade y'igihugu kimwe cyo muri uwo muryango muri Tanzania yanditswe n'igihugu cy'u Rwanda ari naco kirongoye uwo muryango kuva mu mwaka uheze. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Vincent Biruta yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC ati Bwana Liberanfo Mukeko ndi niteka ryo kukumenyesha ko inama rukokoma ihuza abakuru b'ibihugu bya EAC izwe ba ku munsi wa gatandatu itariki 29 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ati bi leta y'u Rwanda ibikubwiye kuko wari wifuje ko iyo nama yo itariki 28 ukwezi kuza nyene. Iyo nama izobera yarusha muri Tanzania izotangurirwa n'izindi zisanzwe z'abahinga n'abashikiranganji baserukira ibihugu byabo muri uwo muryango wa EAC. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rya Ronse no kwinama izokwiga ibibazo bitari bike nkora mutima kanatsinda ibaye mu bihe bitoroshe by'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC aha twavuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda. Ayo makuru abananya avuga ko iki kibazo kizokwigwa nabo banyacubahiro kuko cateye uruhombo rukomeye mu muryango muri rusangi. Ubwo buhombe n'umushikiranganji ajeru migenderanire y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta aheruka kubugaruka ko mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru mu ntango z'uku kwezi
bwo mwavuze Rwanda, Uganda, Burundi ariko uno muryango ubundi kiweraho ni no kugira ngo ibihugu bikorane bireye uburyo byakubaka imikoranire ubukungu butera imbere n'ibindi. Ntabwo navuga ibibazo byabayeho hagati y'ibihugu bitari ibingiye mwavuze ariko bishingiye ku bucuruzi rimwe na rimwe bikabaho. Ibibazo by'u Rwanda na Uganda mwagiyemo ndabisoma aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi. Iyo ni ingaruka imwe y'ibirebana n'ubukungu. Ingaruka rero zabayeho niba nta bucuruzi nta rugendo n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubara wa ruguru iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere ariko umuryango ukibereyeho mu gukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse.
Vyongeye no Burundi bwaritwaye muri EAC kubitero buvuga ko bikogwa n'u Rwanda ku butaka bwaco. Amakuru y'ukwizera nuko uzoserukira Burundi atazosiga inyuma ico kibazo. Inyishu y'u Rwanda irazwi nkuko Vincent Biruta yabisubiyemo.
Nta ruhare u Rwanda rufite mu mutekano muke w'igihugu cy'u Burundi. Nta bikorwa byiza bituruka mu Rwanda bigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi nabivuze. Twebwe na gihe na rimwe tugiye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi igihe nabo bazaba biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera. Ibirego bagiye baturega bidafite ibimenyetso bidafite ishingiro mu kuvamo ka 2015 igihe bazabishakira twebwe twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa umurongo wo kukemura.
Ubundi mwitwarariko utazosigara inyuma nkuko waduhaye amakuru ari mu buserukizi bw'igihugu kimwe cha EAC muri Tanzania bivuga nuwerekeye ingene ibiganiro bihuza abarundi byorangizwa. Mu mwaka uheze umuhuza Benjamin Mukapa yahuza atwara igihugu cha Tanzania yaratanze imihoho. Mukapa yasize yavuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutumye bamutanye n'akazi birengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni ari nawe muhomure muri bagenzi we akaba n'umuhuza mukuru muri ayo matati y'u Burundi yadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaciye abifata mu ntoke. Yemeje ko ategekanya kuvugana na bagenzi we ingene vyosozegwa. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yo mu kwezi kuza ariko kajyokeza ko kuvugana ico kibazo kuko batari bwasubire guhurira hamwe bose. ati ni ngombwa kwico kibazo kiva mu nzira imbere yuko amatoro Burundi byimirije mu kwezi kuza kwa gatanu aba ubwa nyuma numwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 170 zahungiye muri Tanzania izo zatumye amashirahamwe yigenga kugira ngo azishikirire abo banyacubahiro batwara ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ko bobashikiriza ijambo ryihumure zivuga ko ziburaburizwa mu gihugu cha Tanzania cazihaye indaro kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Uganda iziriyo atampungenge zifise ziti dukingigwe canke twirukanwe twakigwe n'ibindi bihugu byo mu karere byo dukingira. Iyi nama igira 2021 yari kuba mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze irasiba ejo rya Amerika ntiryashoboye kumenya nimba ibihugu byose byoba biremera kuyitaba gusa ku mwaka uheze inama nk'iyo igira 2021 yarasibye ku munota wa nyuma mu gihe abakuru b'ibihugu n'amareta bari bamaze kwicarana ahabera inama basanga mugenzi wabo w'u Burundi ntiyaje kandi nta n'intumwa yarungitse. Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye kuri izo mpunzi rero uhejeje kutubwira mu nkuru yawe two kubwira yuko bamwe mu baba mu ikambi ya Nduta muri Tanzania babwiye mugenzi wacu James Jovin yuko ubu bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke casubiye kuvuga mu ikambi yabo.
Basohoye mbona abantu bakwikuza nyine badukwizuza abantu bese bafite ipanga nibihiri mvuga ati mama twanyari none bazaze gukora iki basohoye kuri wa mugabo wandi wa mugore atavuga ati nuyo uyu mugabo wandi nyine mucambona batangwa bamutumye igipanga cyamwe na uyu mu mukundi kumuhura ubuhiri bwa mwana hatashara mu gimba kuba nyine bamutumye kuba ndavuta induru ndaboroka twe n'abo bagabo kaba ndavuta induru ndavuga ati none kabasa muri ko mu muhori iki ko muri ko mamutumye kugura nkuko ngo nicyo rongo yatwibye mukara mvuga ati none nizo ko tutazi no kwebwe twagiye kujya musozi wa hari ya hijya tuja gutora ubuswa none ko arazi no kwebwe ngo n'uyu nyene n'uyu bamutema kuri ipanga bamutema kuri ipanga na nimboroga uwa mugabo wanda savuga ati cenga hani ho muri ko muranyica n'umugore wanze turi kumwe nga je kwe ko muranyica na uwa muhati yavuga ati ngo ubunyene ngutsenga ngo wicengaho cyane cyaraho bamusize nyene amarasa ikarapa ndamuhungura 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 mugenzi wiyo kanga bampaye iyo kanga tsamana yo kamaraso chandayitayo chandiyiziru kuni byombo namasufa n'ibintu byose cyasiga ndamubyamye cyangwa kuboko bakufunye kuboko kubo bafu bajonza kuye bapuye acavuga ati ni wicare ngaho urabe igifuko cy'umugabo wawe mvuga ati mungu wangu ni mufashe mungirire kikongo cyangwa ndamaze gutuma aho na mubure munyi cyadupfe twese kubera uwo niwe yandonderera niwe yasenyera niwe yankorera utuntu akafashe tugafashanya none cyane mwaba bana dose ndabarira gute ndindu bacavuga ati ngubu nyene umuntu kidusanga wahise ko kucanza maze kuza kandi ndirwa kwa sevudejone ndabimubwira cyangwa ati ubu nyine n'umwirwe ku gipolisi twari kumwe na mwenye giti ndagenda ku gipolisi cyanabibasigurira abantu barampereza abasoda tujana twaragiye tumaze gusohorayo turaraba wa mugabo turamubura barazomera bararondeza ibyuma baramubura kwatoyeho ubuhiri ngo bamukubitisize ibihiri bitatu byuzuye amaraso dusa barambaza ati none abo bahawe urabazi ego ndabazi naho baba ndahazi cyangwa ati dutware bagera abapolisi indwi na jewe n'umusangusu
jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanjye afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo baguma kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera hace haje umwe arambwira yuko nubeho nyaruka ndavayo n'ingoga hace duhurira mu ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye zitoma kubera ndayirutse kuri icyo ndusaba kubera ngiye gusenya nkora n'ingorane abagenzi bakamererwa nabi cyangwa nanjye nawe nkirukanga nsanga ndagwaye tende usaba kwa kweri boduha impimbabura abandi nabo kwa kweri bagenda kurondera ifungurwa badusanga bagiye gucungero mugabo bagiye gucungero kudusanga bagifatiwe hehe mu nzira barabatswe cyangwa abandi nabo kudusanga barishwera banka UN cyangwa na leta ya Tanzania karabo kuntu bo bigenza kuko impunzi turaherera hehe nyuma y'inkambi
ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati uri kurasenya watangwe nko gusenya bona baragize nti barakubugije ngo ntuvu mugira nti uguma asenyera nk'inko bakakwiruka kwesha urumva bafashe nk'imipanga nawe uca wiruka kwesha tugatata nk'udutahana hari n'igihe kwesha ishobora nko kujya gusenya babafasheho n'inkoni nta kindi kwesha kina mbere ubu sigaye ntinya no kujya gusenya kenda ashobora no kurara ubusa n'ukuri kubanye n'ikibazo cy'inkoni najya mu ikoyi ngo kutabanu weshi tujya jana ni yangora ni kisho na bana chiza kweli wako yungu wakubagishi naamu bana tutuwa la jingaha ni tuwaje kumahoro wako yungu wakubagishi naamu haminyele tuwa kumbika na tuweze tukituwa ngabamu hame uvo nyunda tabuja kubuga nguja ni jikoko cha nguja ni jikoko cha wana ngaba hakeshi wache kubuga ngu tuwa tuwa wa hindi ni kubagisha nina manyele tuweze tukumbika na hame atabuja kubuga na kambuja ngu kijangu yangu niche yangore
Mwamwe mwapaso ni mikambi ya Nduta muri Tanzania bayaga na mugenzi wacu James Drovin bamubwira baba bavuga ikibazo cy'umutekano muke ukibahangayikishije ya nkuru twari twaciriye hagati yerekeye abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke turi mu gihugu cy'u Burundi baje kuronderera imirimo yo kurima mu gihugu cha Republika Demokarasiya ya Kongo bivuye ku ikena ry'amatongo avugwa muri komine yabo Vidaste Ngabo
Ugeze muri zimwe muri za centre zo mu kibaya cya Rusizi ko kumutarure ruvunge sange bwegera ndetse na Kamanyola ahurirana n'urujya n'uruza rw'abaturage b'abarundi bavuye mu Cibitoke baje gushaka imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani abandi nabo bakotesha amasambu yo guhingamo kubera ikibazo cy'ubukene bw'amatongo bavuga yuko bahura na cyo bari mu gihugu cy'u Burundi Hadija Nshimiyimana na Nyandweze Kiyi na abaturage bo mu Rugombo baje gushakira ubuzima muri Republika Demokarasi ya Kongo
hari igihe ubudafisha aho rimira wamara kubura aho rimira inzara ikabirinjiye mu rugo kubera amatongo ari matoya amatongo ari yabeneyo
ubu ngaho mu Burundi aho mu Rugombo wacu irobo je nahageze ndabikota 175 yo muceri ubu biraduze bigeze mu 1200 irobo urumva iryo 1200 tafise ubujyo ukuntu ushobora kwiyaranza ni hahandi umuntu asazino kudanga ronke ya amafaranga arabikoronka yaro kuko bwa mbere je irobo yakotwa 175 ubureka bigeze ku 1200 utayafise nta robo uronka yo kumama umuceri dakose ngongera urime ukaguma uvuga ati nze nagenda hari ya mwikaro nkora bampemba ibyo 2005 ibyo bitatu ni hahandi wosanga na kapataro wambe kaguheriye
abo baturage bo barundi bavuye mu ntara y'Cibitoke bakora imirimo y'ubuhinzi mu kibaya cya Rusizi bemeza yuko amafaranga bavana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo bayagejeje mu Rugombo abafasha mu kwiteza imbere Angelique Nshimiyimana bamusanze mu gishanga cy'umukere ku bwegera
muri Kongo tuhakunda kubera hari amahera hari hamaronderero cyane harasundi Burundi kurondereka ku mahera iyo dukoze ya mahera ratugirira gaciro nubwo twayavunja mu marundi tugatahi wacu aza tugirira kamaro
usanga nko ku munsi wakoreye angaye ku kwezi wakoze neza
dufate nko ku munsi umuntu arafite gukorera amafaranga 500 by'amakongomani uyashize mu marundi arimo amafaranga 10,000 y'amarundi uri umuhinzi atakandi kazi ukora ntayishobora ku Burundi
baranyizigiye Juste Korea ni umuturage w'umukongomani utuye ku bwegera ufite imirima y'ibigori n'imiceri avuga yuko kuva abo Barundi batangiriye kuza gukorera mu mirima yabo umusaruro wiyongereye cyane kuko uburyo bakorera neza imirimo yabo babagereranya n'imashini
nka twebwe abakongomani tumaze kubona aba Barundi baje kugira kurondera akazi hari cyahindutse kuko mbere nta wahinga nka hegitari zibiri zitatu zine ngagishobore mugabo igihe baziye ubu ngubu buri mukongomani wese asigaye yihangana karima hegitari zibiri kuko aba ya afise abo bamufasha kuzikurikirana cyane cyane kuzibagara nkubwo tera kuzicirira nk'imbati bakacirira ari bijumbo bakacirira no kuvuga akazi kose kerekeye kamaboko mu murima abagabo barabakenyezi baraza baradufasha ku kazi twabonye kuko ari cyahindutse kuri twebwe bakongomani
mbere mwasaruraga gusari ku bungu
mwibwo nk'ibyerekeye byo gusarura ubu ngubu tusiye twimbura byinshi kuko mbere wari uri umuntu umwe ni kuvuga kuboko kumwe ukaronka duke mugabo ubu ushigaye wimbura ku bwinshi kuko wari warimye ahantu hanini tubita imashini ni ukuri hari uhereza ahantu nka 25 ku munsi bakacara arayihejeje
si mu kibaya cya Rusizi honyine hagaragara abo Barundi bakora imirimo y'ubuhinzi ahubwo no mu bindi bice bya teritwari ya Uvira na Fizi uhasanga hari Abarundi bakora imirimo y'ubuhinzi ubwubatsi ndetse n'ikimotari kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga yuko bahura nacyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'agaciro k'amafaranga bakorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Vedate Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Epfo
Wedaste ngabo urakinwe nino kuriwe duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno wa mbere makoze nshuti bakunzi kudutega biri yakoze Magbilia Bero yegeranije amajwi na ingenieur Nick twari kumwe muhinga bw'ivyuma jewe mumva kuri micro na Lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje tubikiranure tubipfuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa muri byo murimo byose tubatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo muri isanga namakuru igice sa 10 na 2 kuyavuga muri Afrika igice sa 10:30 nazo bagezeho ku isi yose.